라디오 이즈비디 아메리카. 우리나라 쇼티메스 모두 테사마트피아노 머리 스튜디오 야가타노 이 워싱턴 DC 우리 쿠메나 피데니 용가보
난제 에르네스트 제즈웬 다바라 무치제 이카제 메스 모비간노 비아라 디즈비디 아메리카.
세제 비앙곰가 바두스타르제 예트콰리 투리 콰비탄데 차리 기포트 내가 코트카스 치키디 비아보 하리킨디 창곰가 스케베 코트카모 트리즈와 보니 무스비레 제가 생각하는 게 아쿠도아 니브로
uwoni mpunzi yomurundi ya rigeze munda ya kirundo ivuga ko ya mpunzi kambi ya mahama ili muhuseru kuko kuu gwanda komisyon izezwe itohoza kuburundi yishirahamwe onu ivuga ko itangaza kwityozwa rikomeye ry'agateka ka muntu ribandanya mu Burundi.
Abanyeshuri bo mu mwaka wa gatanu mu ishuri ribanza rya High Peaks mu mujyi wa Boulder muri leta Colorado hano muri leta z'Ubumwe za Amerika batangiye kwandikirana koherezanya amajwi ndetse n'amashusho n'abanyeshuri b'impunzi bo mu mashuri abanza mu nkambi ya Dadaab mu gihugu cya Kenya.
Abategetsi muri Somalia batangaza ko abantu 29 bishwe mu ijoro ryashyiriwe no munsi kwa kane mu gitero cyagizwe n'abagwanyi b'umugwi Al-Shabaab mu buriro bubiri ugendegwa cyane ku mugwa mukuru Mogadishu.
Naho mu gihugu cya Lesotho kuri uyu wa gatanu nibwo biteganijwe ko minisitiri w'intebe w'iki gihugu Thomas Thabane ararahirira kuyobora icyo gihugu. Ibyo bizakorwa nubwo ku mugoroba w'ejo kwa gatatu uwari umugore we Lipelo Thabane yishwe n'umugizi wa nabi utaramenyekana.
Aya makuru hamwe n'ayandi tubafitiye turayagaruka ko mu kanya mugume hafi y'amaradiyo yanyu. Tutangurira ku makuru avugwa hirya no hino, dutangure ku nkuru yerekeye Burundi. Mu itangazo komisiyon ya ONU ijeje itohoza ku Burundi imaze igikora itangaza ko ikibazo rikomeye ry'agateka ka muntu ribandanya mu gihugu. Ivyo byatangajwe mu nama ya 35 y'akanama ka ONU gashinzwe agateka kazi na muntu ibera i Geneva mu Swiss. Abagize komisiyon ijeje itohoza ku Burundi batangaza ko mu matohoza yabo babonye ko abantu batekewe n'ubwoba bukomeye. Ivyo babitangaje bacira ku mayanga ishami rya ONU rijeje agateka ka muntu ku bijanye n'itohoza ryabo. Bemeje impungenge bari bafise mu ntango ku bijanye n'icyozwa rikomeye ry'agateka ka muntu n'ayandi mabi yakozwe mu Burundi kuva mu kwezi kwa kane mu mwaka w'2015. Komisiyo y'ishyirahamwe ONU ijeje itohoza ku Burundi yasubiye kwerekana ko ibababajwe n'uko itashoboye kwemererwa kuja mu bice bitandukanye by'igihugu hamwe n'uko abategetsi ba leta banse gukorana nayo. Yamara abagize iyo komisiyo barashoboye kuvugana n'abarundi batari bake bari mu buhungiro baragendeye ibihugu bya Tanzania, u Rwanda, Uganda, Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo na Kenya. Kuva mu ntango y'amatohoza iyo komisiyo yarashoboye gutororokanya makuru atari make yerekeye ikibazo ry'agateka ka muntu rivugwa ko ryakozwe mu Burundi kuva mu kwezi kwa kane mu mwaka w'2015. Iryo kibazo ry'agateka ka muntu ririmo ubwicanyi ndengerabutungane, gufata abantu bunyamaswa, gufata abafasoni n'abigeme ku nguvu n'ayandi mabi afatiye ku gitsina. Harimo kandi gufata abantu no kubapfunga mu buryo budaciye mu mategeko gutuma abantu irengero ryabo ritamenyekana kenshi aho imiryango yabo isabwa gutanga ingwate. Komisiyo ya ONU ijejwe itohoza ku Burundi ivuga ko menshi muri ayo mabi akogwa n'abari mu nzego zijejwe iperereza n'igipolisi rimwe na rimwe bafashijwe n'ugwaruka rwo mu mugambi uri ku butegetsi mu Burundi CNDD-FDD ruzwi ku izina ry'imbonerakure. Abagize komisiyo ya ONU ijejwe itohoza ku Burundi bavuga ko baguye mu gahundwe bifatiye ku byo babwiwe nabo babajije ku bijyanye n'ubunyamaswa bukoreshwa ku byerekeye icyozwa ry'agateka ka muntu. Iyo komisiyo izoshikiza raporo ya nyuma inama igira ya 37 y'ishami rya ONU rijeje agateka ka muntu mu kwezi kw'icyenda mu mwaka w'2017. Mu kurindira icyo gihe iyo komisiyo izobandanya amatohoza yayo no kwihweza nimba amwe mu mabi yakozwe ashobora kubonwa ko ari ibyaha bishobora gukurikiranwa n'amakungu. Yamara umushikiranganji w'agateka kazi na muntu mu Burundi Martin Nivyabandi mu kiganiro habamenyesha makuru ku munsi wa gatatu yavuze ko ivyegeranyo bikorwa ku gihugu ari urukurikirane rumwe yasiguye ko ivyo vyegeranyo bihengamye bitewe n'imvo za politiki. Abona ko ivyo vyegeranyo bifise intumbero iyo gushengeza abategetsi bakuru b'u Burundi muri za sentare mpuzamakungu ata n'amatohoza abaye. Umushikiranganji Nivyabandi ntakanda ko agateka kazi na muntu kahungabanywa ariko ahamagarira abantu kuvuga ukuri mu matohoza bakora.
Urakoze Fidel, abanyeshuri bo mu mwaka wa gatanu mu ishuri ribanza rya Hypex ho mu mugi wa Boulder muri leta ya Colorado hano muri leta z'Ubumwe za Amerika batangiye kwandikirana koherezanya amajwi ndetse n'amashusho n'abanyeshuri b'impunzi bo mu mashuri abanza mu nkambi ya Dadaab mu gihugu cya Kenya. Iyi akaba ari gahunda y'umuryango w'ubutabazi bw'abanyamerika witwa CARE. Zachary Fink, umwarimu muri ishuri rya Hypex, yatangaje ko iyi gahunda ari nziza cyane ngo kuko ifasha abanyeshuri ibigo byombi gusabana, kuganira ku mico y'ibihugu byabo ndetse no gufashanya mu masomo yabo muri rusange. Ibi ni nabyo byashimangiwe na Victor Ochieng Odera, umwarimu mu nkambi ya Dadaab muri Kenya. Uyu nguyu we yavuze ko ubu butumwa buba bwiganjemo gusabana kw'abana, amatsiko gushaka kuzabonana, kwigishanya indimi, cyane cyane ko bamwe muri aba bana bavuga icyongereza gusa abandi bakaba bakivanga n'igiswahili. Iyi gahunda yiswe inzandiko z'ibyiringiro yatangiye umwaka ushize, ifasha abanyeshuri bo muri leta ya New York kumenyana n'impunzi z'Abanyafuganistani bari mu nkambi ya mu Bugereki. Iyi gahunda kandi yahuje abandi banyeshuri bo mu mujyi wa Atlanta muri leta ya Georgia n'abanyeshuri b'impunzi z'Abanyasudani yepfo bari mu nkambi mu gihugu cya Uganda.
Radio ya Amerika Washington DC. Abategetsi muri Somalia batangaza ko abantu 29 bishwe mu ijoro ryashize no musi kwa kane mu gitero cyagizwe n'abagwanyi bo mu gwe Al-Shabab mu buriro bubiri bugendegwa cyane ku mugwa mukuru Mogadishu. Muvugizi w'inteko zijeje umutekano za Somalia yatangaje no musi kwa kane ko mu bapfuye harimo abasivile 18 indwi muri aba bapfasoni n'abagize igitero bose uko ari batandatu. Imbere yaha makuru yatanzwe n'abajejwe umutekano yari yatangaje ko basirikare batanu bari mu nteko zidasanzwe nabo nyene bapfuye igihe grenade yari itewe n'abagwanyi ba Al-Shabab yaturika inteko zidasanzwe za Somalia zagize igikorwa cya gisirikare gikomeye imbere isaha 12 zo mu gitondo mu masaha yo kumugwa mukuru Mogadishu. Zivuga ko zashoboye gutuza abagwanyi ba Al-Shabab. Igitero kuburira bibiri ku mugwa mukuru Mogadishu cyatanguye ku muhingamo uwo ku munsi wa gatatu igihe bombe yari yatezwe mu modoka yaturika hanze y'ubwo buriro yonona ibitari bike.
Mu gihugu cya Lesotho kuri uyu wa gatanu nibwo biteganijwe ko Minisitiri w'Intebe w'iki gihugu Thomas Thabane arahirira kuyobora icyo gihugu. Ibyo bizakorwa nubwo ku mugoroba w'ejo kwa gatatu uwari umugore we Lipolelo Thabane yishwe n'umugizi wa nabi utaramenyekana. Minisitiri w'Intebe uzarahira Tom Thabane agiye kuyobora iki gihugu ku nshuro ya kabiri nyuma ya manda ye ya mbere yarangiye mu mwaka w'ibihumbi 2014. Icyo gihe yari yahungiye mu gihugu cya Afurika y'Epfo avuga ko bamwe mu ngabo bashakaga kumwivugana. Uyu mugore we Lipolelo Thabane bari baratandukanye mu mwaka w'ibihumbi 2012 ariko badasabye gatanya. Lipolelo yarashwe ku mugoroba w'ejo kuwa gatatu hanze y'umurwa mukuru wa Maseru. Kugeza ubu polisi ntiracakira uwamwivuganye.
Radio Ijwi ry'Amerika ibandanya kumvikanira kuri Radio Inshuti ya Bose FM 88.3 n'ibice bitatu no ku Ijwi ry'Amerika kuri FM 104 n'ibice bitatu Kigali mu Burundi ni kuri FM 94 n'ibice 9 na FM 95 n'ibice 2.
Mushobora kandi kudukurikira mukoresheje adresse yacu email radioyacu@gmail.com cyangwa se mukadukurikira kuri Facebook kuri adresse radio yacu no kuri website yacu wa eshatu akadomo radioyacu.voa.com. Urukiko rukuru mu Rwanda rwasubukuye iburanisha ry'urubanza ubushinjacyaha buburanamo na Bwana Emmanuel Mbarushimana ibyaha bya genocide n'ibyibasiye inyoko muntu mu mwaka w'igihumbi 1994. Kuri uyu wa kabiri atanga imyanzuro ye ya nyuma y'urubanza Mbarushimana yabwiye ubucamanza ko asanga ubushinjacyaha bwaramureze bumwibeshyeho kuko bamwe mu batangabuhamya bwifuje ko bamushinja bakoze ikinyuranyo bakamushinjura. Mu kwezi kwa gatatu uyu mwaka ubushinjacyaha bwasabiye uyu mugabo igihano cy'igifungo cya burundu. Ibindi kuri iyi nkuru turabigezweho n'umunyamakuru wacu uri Kigali Eric Bagirubusa.
Bwana Emmanuel Mbarushimana mwiburanisha ry'umunsi niwe wihariye ijambo atanga imyanzuro ya nyuma y'urubanza ubushinjacyaha bumuregamo ibyaha bya genocide n'ibyibasiye inyoko muntu akekwaho ko yabikoreye mu cyahoze ari komini Muganza Gisagara mu ntara y'Amajyepfo. Mwiburanisha rya none Bwana Mbarushimana yireguye ku cyaha cya genocide n'icyaha cy'ubufatanyacyaha mu gukora genocide. Ku cyaha cya genocide ubushinjacyaha bumurega ko yakigezemo uruhare uregwa yibanze ku kugaragaza uburyo bamwe mu batanga buhamya bo bushinjacyaha bamushinjweho kumushinja abo batanga buhamya biganjemo abarindiwe umutekano nka KMJ wahawe ayo mazina y'amahimbano mu buhamya bwahakana uruhare rwa Mbarushimana mu gutegura no kuyobora ibikorwa bya genocide ku Gisagara nk'uko ubushinjacyaha bubimurega abo batanga buhamya uregwa avuga ko barimo n'abari abategetsi mu gihe cya genocide bahakana ko Mbarushimana yagize uruhare mu gushyiraho no kugenzura amabariyeri yicirwaga abatutsi ahantu hatandukanye muri komine Muganza bamwe muri abo banahamijwe ibyaha bya genocide bemera uruhare rwabo ko bagiye kwa Mbarushimana guhiga y'abatutsi yari yahishe muri genocide bagambiriye kubica bagezeyo bamusaba 50,000 by'amafaranga nk'impongano ngo batabica mu batanga buhamya babarijwe mu nkiko za Denmark igihugu uyu mugabo yabagamo harabavuze ko nta kintu kibibazi ko Mbarushimana yaba yarakoze muri genocide nk'uwitwa Tarizise Musabyimana yemerewe urukiko ko atumva ukuntu bahuza Mbarushimana n'ibikorwa bya genocide yo mu Rwanda mu 1994 kuri iki cyaha cya genocide ubushinjacyaha umurega ko yishe abatutsi atanga amabwiriza yo kubica azana abasirikare barabica ajya mu bitero byahitanye abatutsi ashyiraho anayobora amabariyeri yicirwaga abatutsi Mbarushimana agasanga ko ibyo bamwe mu batanga buhamya b'ubushinjacyaha basobanuye bihabanye n'ibirego mu murega no ku cyaha cy'ubufatanyacyaha mu gukora genocide Mbarushimana yabwiye umucamanza ku ruhande baburana rutagaragaza mu buryo budashidikanywaho bafatanyije mu gukora icyo cyaha uretse ibyo n'imiterere y'iki cyaha umugabo ntabiyemera aravuga ko gutegura genocide no kubikitsa mu gukora genocide ari ibikorwa bibiri biganisha ku gukora icyaha kimwe aha ntiyiyumvisha uburyo bitahurizwa mu cyaha kimwe bwana Antoine Muhima umucamanza ukuriye inteko iburanisha yibukije uregwa ko hari iby'amategeko ateganya kuri buri gikorwa bitandukanye n'imyumvire ye yamubwiye ko ariyo nkunga abanyamategeko bahagarariye inyungu z'ubutabera mu rubanza rwe bagombye kuba bamuha ubushinjacyaha burega Mbarushimana ko hari inama yabaye iyobowe na Perezida Theodore Sindikubwabo maze uregwa afatamo ijambo nk'umuyobozi wari ushinzwe ubugenzuzi bw'amashuri ashishikariza abahutu kurimbura abatutsi ibi Mbarushimana yabitsembeye urukiko yavuze ko genocide yabaye amaze imyaka ibiri avuye mu kazi ka leta ko icyo gihe yari umunyeshuri yikomye ubushinjacyaha ko bumwitirira ubushobozi atagiraga yabwiye umucamanza ko bitumvikana uburyo umunyeshuri yashoboraga gufata ijambo mu nama iyobowe n'umukuru w'igihugu mu ijwi ritomoye kandi ryumvikanisha uburakari uregwa yagize ati mu byambabaje byose muri uru rubanza no kubushinjacyaha buvuga ko nari mfite ububasha bwo guhagarika genocide ati yo mbugira se mba ntarakijije abanjye ku kibazo cy'interahamwe aregwa ko yazihaga amabwiriza yo kwica abatutsi Mbarushimana yavuze ko atigeze abaho interahamwe ngo habe hagaragara ibimenyetso byamurangaga muri urwo rwego yavuze ko umutwe w'interahamwe wari ufite imiterere izwi kuva ku rwego rw'igihugu kugera ku rwego rw'ibanze kandi ko ntaho yagaragaraga yabajije mu rukiko ati na yahe mabwiriza nahaga interahamwe azunguza ikiganza imbere y'umucamanza Mbarushimana yagize ati ubanze ubushinjacyaha buregwaho butazi cyangwa se bukaba bunsaba ngo nze n'inshinje ati hano ntabwo ari mu kiliziya bwana Emmanuel Mbarushimana w'imyaka 55 y'amavuko ubushinjacyaha bw'u Rwanda bumukurikiranye ibyaha bitanu bikomeye kandi bidasaza bya genocide n'ibyibasiye inyoko muntu n'ibyaho ubushinjacyaha umurega ko yabikoreye mu cyahoze ari komine Muganza hari muri prefecture ya Butare mu 1994 ubu ni mu karere ka Gisagara mu ntara ya Majyepfo mu kwezi kwa gatatu uyu mwaka wa 2017 nibwo ubushinjacyaha bwasabye urukiko kuzamuhamya ibyaha byose maze rukazamuhanisha igihano cy'igifungo cya burundu agahera mu buroko nubwo ataragira icyo avuga ku busabe bw'ubushinjacyaha ibyaha byose umurega arabihakana yageze mu Rwanda avuye mu gihugu cya Denmark mu mwaka w'2014 iburanisha ritahari riri ku itariki ya 21 z'uku kwezi kwa gatandatu akaba yari ubusa ijwi rya Amerika i Kigali
urakoze Eric bagiri ubusa tukiri mu Rwanda urukiko rwisumbuye rwa Gasabo rumaze gutegeka ko Musenyeri Sibomana Yohani uyu yahoze ari umuyobozi mukuru w'itorero rya Pentecoste mu Rwanda afungwa by'agateganyo iminsi 30 kugira ngo atazaturuka ubutabera kandi ko iperereza rigikomeje ubushinjacyaha bw'u Rwanda buregwa uyu wari umuyobozi w'itorero kwishyura rwiyemezamirimo amafaranga miliyoni 10 ngo yaragenewe gukora igisenge cy'inzu ya Dove Hotel y'iryo torero ubushinjacyaha uvuga ko aya mafaranga yahawe guyemeza mirimo ariko ntagire imirimo akora mu makuru yacu ataha turaza kubagezaho inkuru ku buryo burambuye Fidel
urakoze ku nkuru yerekeye Burundi shyira hamwe mu zamakungu ryitaho impunzi HCR ivuga ko mu mpera z'uyu mwaka impunzi z'abarundi mu bihugu bibanyi zizoba zigira ku 500,000 iryo shyira hamwe ariko ryemeza ko bamwe bifuza gutahuka atagahato rikavuga ko rigiye gushira umugambi ukubakira kugira bashikire mu mibereho myiza umenyesha makuru w'ishuri rya Amerika Eloge Birikaneza niyo nkuru adufitiye
impunzi z'abarundi bahungiye mu bihugu bya Afrika kuva mu mwaka w'ibihumbi 2015 gushika ubu zirenga 220,000. Ibihugu byakiriye benshi kurusha ibindi ni Tanzania irimo abarenga 239,000, hakurikira u Rwanda rwakiriye abarenga 186,000, hanyuma hakaza Uganda urimo 45,000 na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo irimo 37,000. Ibindi bihugu bya Afrika abarundi bahungiyemo ni Kenya, Mozambique, Zambia na Malawi. Igihugu cya Malawi nicyo kirimo abarundi bake kurusha ibindi, bakaba bagera ku 199,000. Bamwe muri abo barundi na cyane cyane bari muri Kongo na Tanzania baramaze kubwira ASR ko bifuza gutahuka. Umutanzania Ben Mbirinyi aserukiye ASR mu Burundi.
We are preparing ourselves to receive refugees who would like to return voluntarily. In this respect, we have been discussing with our colleagues.
Turiko turitegura kwakira impunzi zishaka gutaha ku bugombe bwazo. Turiko turavugana n'abategetsi ba Tanzania, ab'i Bujumbura hatibagiwe Kongo, aho mbere hari umugwi w'Abarundi babwiye ASR ko bakeneye gutahuka atagahato. Tugiye gushiraho umugambi wo kwakira izo mpunzi aho tuzokorana na leta. Ku ruhande rwacu twamaze kwitegura, na cyane cyane ku ruhande rw'intara ya Makamba, aho twamaze kubaka ikambi ifata kibanza muri komine ya Mabanda.
Constructed a transit center is located in Mabanda commune.
Ariko leta y'u Burundi ivuga ko igifite intambamye ku mpunzi ziri mu Rwanda, aho yemeza ko abategetsi b'icyo gihugu bazibuza gutaha. Pascal Barandagiye, umushikiranganji w'intwari hagati mu gihugu, yabibwiye icegera cy'umukuru wa ASR ku isi, aho yagendera u Burundi mu mpera z'ukwezi kw'icumi umwaka uheze.
Ntabwo bivuga amatwi adusumira si ibintu byiza na gatoya. Twebwe rero twasabye yuko muri iyo ntumbero HCR yogira uruhara runini cyane, igacisha muri bimwe twita tripartite, ikagondoza igihugu cy'u Rwanda kikaza tukicarana ku byerekeye ingene izo mpunzi zotahuka. Ni ukuvuga igihugu barimwo na HCR na twebwe. Iyo ni inzira ya mbere. Iyindi nzira ni uko bubumvisha bagahanura Abanyarwanda bakareka ushaka gutahira agataha ku neza yiwe.
Ariko Mbirinyi avuga kwishyira hamwe ASR itararonka amakuru ko hari igihugu cankira Abarundi gutahuka mu gihugu cy'amavukiro.
Jusqu'au moment, je ne connais pas un pays qui empêche les réfugiés qui voulaient rentrer volontairement.
Gushika ubu nta gihugu na kimwe nzi cankira impunzi zishaka gutaha zibyishakiye. Twebwe turiko twitegura kugira ngo bashikire mu mibereho myiza. Ibiro byacu bitwereka ko hari n'abamaze gutahuka bavuye mahama. Bagenzi banyu bari ngozi bashobora kubabona, hari abaje bava mu Rwanda. Mu Buganda niyo haba bake rwose, nayo abatahuka benshi kurusha ba Tanzania. Kuva mu mwaka w'ibihumbi 2015 abarundi barenga 137,000 nibo bamaze gutahuka baba mu bihugu bibanyi iyo bari barahungiye. Muri bo abarenga 7,000 nibo bari bayandikishije nk'impunzi nk'uko bisigurwa na ASR. Intara bashikiramo ahanini ni izo mu manuko nka Makamba, Rutana, Rumonge na Bururi. U Burundi nubwo bufite abavuka gihugu bahunze nabwo nyene burakira impunzi, na cyane cyane izituruka muri Congo. Ubu buhaye indara abarenga 62,000. Eroje Burika neza, Bujumbura, Ijwi rya Amerika.
Urakoze Eroje kuri iyo nkuru. Igipolisi cy'u Burundi mu ntara ya Kirundo kiragiriza igipolisi cy'u Rwanda kubandanya kutorohereza abarundi bifuza gutahuka. Uyoboye igipolisi abivuga afatiye ku barundi bankiwe kwinjira mu Burundi bahungutse ku munsi wa gatatu. Abo barundi bahavuye bemererwa gutaha iwabo kuri uyu wa kane, bashitse ku mupaka w'u Burundi, bakaba babwiye Ijwi rya Amerika ko bari bahagaritswe kubera batari bafise ibyangombwa by'impunzi. Ni inkuru y'umumenyesha makuru w'Ijwi rya Amerika Jean Bosco Ndarurinze.
Mu gitondo cyo kuri uyu wa kane, igipolisi cyamenyesheje ko abarundi bagera kuri 13 bahungutse bavuye mu ikambi ya Mahama mu gihugu cy'u Rwanda, bashika ku mupaka wa Gasenyi Nemba winjira mu ntara ya Kirundo ku mugoroba wo kuri uyu wa gatatu. Ayo makuru avuga ko igipolisi cy'u Rwanda cyabahagaritse, ariko abagore bagera kuri 2 bari kumwe n'abana 6 barabaca mu byahumye barambuka. Twarondeye mu gipolisi mu Kirundo umwirondoro wabo bambutse turawuronka, turaheza turasanga umwe muri abo aho yashikiye. Ni ku mutumba wa Kinyangurube, komine ya Kirundo muri site ya Gaharo. Muregwa Venasia yabanje kubwira Ijwi rya Amerika icyatumye afata ingingo yo gutahuka.
Twaravuye nyine hari twari turi twadufite ibibazo by'abana mu Rwanda aho bitayikire Mahama, hanyuma nyine turadategeze mu nzira tugeze Sidwani tahagirira ikibazo cyo kutubuza kujabuka. Batubujije kujabuka rero turageza nka 2:00 tukiri kuri duwane ukuntu se dukuntu nyene twa aba batwavumwe turagira sebere katwe twigira hajya hefu batuje ati nimutere nzuze mu biswale mu bisubize mu Rwanda hari ya intude mahama
uwo mukenyezi avuga ko yarabye kugajishwa igipolisi cy'u Rwanda araheza arajabuka
nawe nyine barambwira ati none twebwe se twari twaguhamagaye ngo muze kwicara ngaha kujya mwizanye n'umusubiriye mwari muri ngende kuzana byangombwa tereze byangombwa badusabye iyo twari turi twabitanze cyari gifoto none ko twatwikije ibintu byabo hari ikindi cyangombwa twebwe ko twanywa turi iwacu ngo nimusubire kera cyo nkatanye ngira kwiduha ni Burundi umva ngiye kuduha ni Burundi rero ndendera imodoka gihe ndizi iyo barabanyarwanda nyine batwirukanye ngo ntitujabuka ngo dusubire twari turi kuduha ni u Rwanda n'ubu hariho abandi twari twazananye mugasinze ahantu baturuka
abo bandi bahavuye baye kugwa barajabuka ni nabo babwiye ijwi rya Amerika kuri uwa kane ku muhingamo icyatumye bahagarikwa
batwe ko tutafite cyangombwa ngo ndashobora kuza kwatatsa nk'umutwe twari tuzanye tugusohoka nyine tugusohoka mu Rwanda tuza mu Burundi
nyine cyo twaraje baradusubiza inyuma umunsi nyine bakinitse biga ku kibazo cyacu baca baraturungika nyine cyo turaza utagiye kubibaza ngo kwa ntimare nyine batubaza ko twagiye kubisaba cyo tuvuga toya tumenye ati twe twisohoke nk'uko kwa dushaka gutaha twese ngo baca baradusubiza inyuma kimusubira mu nkambi naho turavuga ati twe ntatihe duseyo dusubiza mu nkambi nshaba baraguma ngo bareka ku kibazo cyacu twumvise batubwira ngo nimutse mugende cyo turaze
mwaraye he
twaraye mu ku gipolisi hari ahantu baciye batugira baraduha indara ku gipolisi
mu gisagara cya Kirundo ku gitoro cy'imodokari zikorera ku mupaka wa Gasenyi Nemba twahasanze uwundi mukenyezi ari kumwe n'abana bagera kuri bane avuga ko ahungutse we yavuze ko yarenganye bimworoheye uno munsi
badusabye icyangombwa cy'impunzi turakibaha ama bashobora tureka turarengana
kubera ikintu nabo bandi ibyo byase bakabasubiza inyuma
twe twumvise ngo abari kumwe n'abadafite ibyangombwa cyo gituma basubije inyuma kubera bwari bwije ngo babonye n'abatamuduka ari buru nk'ici bazana y'indundi izo mpunzi zasubiye inyuma nizo zarimo zirabivuga
twarondeye buramatari w'intara ya Kirundo kugira ngo agire icyo abivuze ko ariko ntitwamuronse kuri telefone yiwe mu gipolisi mu ntara ya Kirundo bavuga ko ivyaraye bibaye kuri abo bakenyezi bigaragaza ko abarundi bari mu makambi basa n'abafunzwe komiseri Jacques Nizimbere avuga ko bitumvikana ingene umurundi ashaka kwitahira iwabo abanza gufungwa ku bwiwe ati bigaragaza ko hakiri abarundi benshi bifuza gutaha mu gihugu cyabo ariko igipolisi cy'u Rwanda kikababera intambami mu gihe bahagaritswe kubera ko batagira ibyangombwa urongo igipolisi mu ntara Kirundo avuga ko bari kubarungikira igipolisi cy'u Burundi nk'uko bagize iminsi babigira aha tukabamenyesha ko abo bahunguka bahuriye kuri uwa kane ku mupaka n'abandi birukanwe batagira ibyangombwa bagera ku 82 abo bakiyongera ku bandi birukanwe mu ndwi iheze bagera ku 92 ku mupaka wa Gasenyi Nemba uja mu Rwanda uciye mu ntara ya Kirundo Jean Bosco ndarurinze ijwi rya Amerika.
Wandanya kumviriza radio ijwi rya Amerika Washington DC. Komisiyo ya onijejwe itohoza ku Burundi imaze igihe ikora yatangaje kwityozwa rikomeye ry'agateka ka muntu ribandanya mu Burundi mu cegeranyo cyayo cy'intangamarara mu nama ya 35 y'ishami igishyira hamwe ONU ijejwe agateka ka muntu ibera i Geneve mu Busuwisi. Leta y'u Burundi yiyamirije yivuye inyuma ico cegeranyo. Hano ku telefone turi kumwe na ambasaderi w'u Burundi mu ishyirahamwe ry'ishyirahamwe ONU ijejwe agateka ka muntu Geneve Renova Tabu. Mwiriwe
mwiriwe neza
mwotubwire kugene mwakiye ico cegeranyo.
Ico cegeranyo nicatangaje kuko gisa n'icegeranyo cagizwe n'abahinga ba ONU bari bagenywe kugira baze gutohoza ivyo nyene bivugwa icyozwa cy'agateka ka zina muntu ryavugwa mu Burundi hanyuma baraheza bashikiriza icegeranyo ico cegeranyo cashitwijwe mu kwezi kw'icyenda ku mwaka uheze. Ico cegeranyo rero kiraheza ciyamirizwa n'igihugu cy'u Burundi kuko cari cegeranyo kirimo ibinyoma bidahuje n'ibyo babonye, kandi abo bato abo barungitswe kugira bagira itohoza bari barusakanye ku kuvugana n'inzego z'igihugu bakaronka umwanya wo kuja hirya no hino nta hano na hamwe bipfuje kuja mu gihugu haba mu gisagara cha Bujumbura canke hirya no hino hagati mu gihugu hose baragiye ntacho babaye, ariko baragaruka rero bashikije icegeranyo kirimo ibintu bidasa n'ibyo babonye, arico gituma igihugu cyo Burundi cace ciyamirije ico cegeranyo. Rero igihugu cy'u Burundi ntigigeze butangazwa n'icegeranyo cashikirijwe uno munsi kuko ataho gitandukaniye n'ibyashikirijwe n'ibyashikirijwe mu kwezi kw'icenda ku mwaka uheze.
Ariko bagize iyo komisiyo bavuga ko leta y'u Burundi itabarekuriye kuja mu bice bitandukanye by'igihugu kugira ayo matoza, kandi ngo itaborohereje mu kudakorana nabo, ivyo sivyo?
Mu byukuri leta y'u Burundi ntigeze yemera iyo komisiyo, kubera yuko iyo komisiyo yagiyeho hahonyanzwe amategeko ategerezwa gukurikizwa iyo hariko harashigwaho amaresolution. Mu kwezi kw'icenda hamaze gushikirizwa cacegeranyo nakubwira ishyirahamwe rya Buraya ryaciye risaba yuko hoshigwaho ingingo ishinga ko hajaho komisiyo yigenga ije gutohoza ngikonyango ry'agateka kazi na muntu. Rero u Burundi muri ico gihe bwarasavye yuko bwo banza kuvugana na Union Européenne n'ishyirahamwe rya Buraya mbere kugira ngo ibintu leta y'u Burundi bikiranegura muri ico cegeranyo cacakirijwe bibanze bitosogwe, gutyo rero hafatwe ingingo twumvikanye leta y'u Burundi yumvikanye ko nabo bariko barasaba yuko hajaho resolution, ariko rero ntizigeze bija mu ngiro barankiye leta y'u Burundi, gutyo rero baba bahonyanze ingene bigenda mu gushyirwaho mwishyirwaho ingingo benizo.
Murakoze
leta y'u Burundi tigeze yemera iyo komisiyo.
Murakoze yari ambasaderi Renova Tabu aserukira leta y'u Burundi mu ishami ry'ishyirahamwe mpuzamakungu rijejwe agateka ka muntu i Geneve mu Busuwisi. Turabashimiye
cyane.
Radio Ijwi rya Amerika i Washington DC. Imbere yuko dusezerana tubibutse ingongo nkuru nkuru zaregize amakuru twari twabateguriye. Twabwiye ko ku byerekeye Burundi itangazo komisiyo ya ONU ijejwe itohoza imaze igikora itangaza ko ikibazo rikomeye ry'agateka ka muntu ribandanya mu gihugu. Ibyo byashikirijwe mu nama ya 35 y'akanama ka ONU gashinzwe agateka kazi na muntu ibera i Geneve mu Busuwisi.
Twababwiye kandi ko mu rukiko rwisumbuye rwa Gasabo rumaze gutegeka ko Musenyeri Sibomana Yohani wahoze ari umuyobozi mukuru w'itorero rya Pentecoste mu Rwanda afungwa by'agateganyo iminsi 30 kugira ngo atazatoroka ubutabera, kandi ko iperereza rigikomeje. Iyi nkuru turakomeza kuyibakurikiranira.
Abategetsi muri Somalia batangaza ko abantu 29 bishwe mu ijoro ryashize no munsi wa kane mu gitero cagizwe n'abagwanyi b'umugwi Al-Shabab mu buriro bubiri bugendegwa cyane ku mugwa mukuru Mogadishu.
Naho mu gihugu cya Lesotho kuri wa gatanu nibwo biteganijwe ko minisitiri w'intebe w'iki gihugu Thomas Tabane arahirira kuyobora icyo gihugu. Ibyo bikaba bizabaho nubwo ku mugoroba w'ejo kwa gatatu wari umugore we Lipolelo Tabane yishwe n'umugizi wa nabi utaramenyekana kugeza ubu ngubu.
Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump ariko yifatira mu gahanga makuru avuga ko umushikiriza manza ariko atohoza kwivanga ku Burusiya mu matora y'umukuru w'igihugu yabaye mu mwaka uheze. Ariko atohoza muri iki gihe nimba Trump yaragerageje kuyobya ubutungane kuri iyo dosiye. Mu butumwa yashize ku rubuga Twitter no munsi wa kane, Perezida Trump avuga ko abantu b'umutima mubi atakintu batoye cerekana ko yakoranye n'Uburusiya ko atacyemeza na kimwe kihari. Atangaza ko kuvuga ko ariko ayobye ubutungane bitagira ishingiro menyesha ko ariko atotezwa n'abantu barangwa n'umutima mubi. Ize Perezida Trump yabitangaje inyuma y'amakuru atari make yashikirijwe ku munsi wa gatatu yuko umushikiriza manza adasanzwe Robert Mueller afise imigambi y'uko baze ibibazo abategetsi bajeje umutekano bajejwe umutekano muri Amerika ku byatangajwe na Trump ku bijyanye n'ubahoza n'umuhanuzi wiwe ku byerekeye umutekano Michael Flynn.
Twababwiye kandi ko abanyeshuri bo mu mwaka wa gatanu mu ishuri ribanza rya Hypex ho mu mujyi wa Boulder muri leta ya Colorado hano muri Amerika batangiye kwandikirana koherezanya amajwi ndetse n'amashusho n'abanyeshuri b'impunzi bo mu mashuri abanza mu nkambi ya Dadaab mu gihugu cya Kenya.
Radio Ijwi rya Amerika i Washington DC amakuru n'ibiganiro twatwafitiye kuri isaha niyo bigarukiye tukaba dushimiye engineer Suleiman Talawale yadufashije muhinda bw'ibyuma washize hamwe ibiganiro ni Fazo kuri mikro mwari kumwe nanje Fidel Niyongabo
nanje Ernest Ugeziwe ndabashimiye kandi mbifuriza gukomeza kuryoherwa na gahunda radio yanyu Ijwi rya Amerika yabateguriye.